Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Jean-Baptiste Bideha.
Turi kwa kabiri nigenekerezo rya 21 gitugutu mu mwaka w'2025 tuti namwe bagenzi mwashimye gukurikira radio Nzamba hagati ya kawe ndabahaye mwiriwe canke maramutse bivanye naho muherereye iri ni rya sango ry'amakuru mu Kirundi nayo akabagizwe n'izingu nkurunkuru zikurikira Nyaka 32 irarumanye neza mu gihugu mekyo daye yatowe n'abanyagihugu akandaguwe inyuma y'amezi atatu ashitse ku butegetsi akaba yagandaguwe hamwe na bamwe bafasha biwe perezidanda daye ku ntwaro yiwe akaba yari yashyize imbere ubutungane kudafungira abantu gusa no kubahiriza gateka kazi na muntu nkuka ibisa yasomewe kuri katedrali Jina Mundi Musenyeri Gervasi Bashimi Busa yasabye Abarundi kubavanga n'agatima k'ubwicanyi no gutsimbataza intwaro rusange nk'uko Perezidanda Ndadaye yabyifuza ngo gutyo bazobabahirije iragi ryiwe Ishyirahamwe Ase Jenoside kiri munsi rigwanya iho nyabwoko yabazwa no kubona inyuma y'imyaka 32 akozwe ihonyabwoko ryahitanye abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatatu n'abanyeshuri b'abatutsi 150 baturiwe ku ishuri ryo mu Kibiba ariko gushika uno munsi akaba ata butungane buraboneka ku itangazo ryo shyirahamwe ryashize ahabona kuno kwa kabiri risaba ko ingingo yawe yemeza ko iryo ihonyabwoko ryakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na gatatu ryoshyirwa ahabona amakengani yose ku banyeshuri biga ku ishuri rikuru rya Rumonge biturutse ku bukene bw'amazi bafite amakenga ko bashobora kwandura indwara ya kolera imaze gushika muri iyo komine basaba ko ishyirahamwe Regidezo ryobaronsa amazi vuba bwangu ayo n'ayandi ni mu kanya sankazi
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio Nzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Nzamba akaburungu org
ndasubiye kubaramutsa kuri uno wa kabiri igenekerezo rya 21 gitugutu imyaka 32 yararumanye umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye yari yatowe n'abanyagihugu agandaguwe hamwe na bamwe bafasha biwe inyuma y'amezi atatu gusa ashitse ku butegetsi mu mvuka y'imisa yo kwibuka iyo ncungu ya demokarasi yasomewe kuri katedrali Jina Mundi Musenyeri Gervasi Bashiki Busa yasabye Abarundi kubavandura n'agatima ko kugandagura abandi ku mvu zitandukanye no gutsimbataza intwaro na demokarasi nk'uko Perezida Ndadaye yabyifuza gutyo ngo bazuba bubahirije iragi ryiwe
uko tuza turaza kunegura bagandaguye izi ncungu z'u Burundi ko twobonera hataryo ko kwirinda uburyo bwose twirigwamwo bwo kugandagura abandi haba mu bya politike haba mu by'urudandazwa haba mu by'imibano no mu bindi kuko turashobora kugandagurana no mu majambo yonyine burya hari ugucyozanya kunganya ububi no kugandagurana hari ugukumirana kunganya ububi no kugandagura abandi n'ayandi mabi asa nayo emera Imana twaje gusenga dusabira abashengeye bagandaguwe kandi bari batumbereye gukora ibyiza none rero twemerera Imana ko tugiye kuvavanura n'uburyo bwose bwo kugandagurana byongeye tugomba kuba mu kuri kuri uyu munsi dusabira incungu y'igihugu mu bya demokarasi niba twemera ko demokarasi ari iragi ryiza dusabe ngo muri iki gihugu tubandanye duteza imbere ubwo buryo bwo gutwara kugutwara wubaha kandi wubahiriza iteka rya zina muntu gutyo dushobore kubaka bwa Burundi bushasha kandi bushajije nk'uko Perezida Melchior Ndadaye nabo bari kumwe babwifuza. Aho zina muturagihugu wese yiyumva ko ariwe muri iki gihugu cacu, akabaho atawanja wangura. Gutyo niho tuzoba twerekanye mu by'ukuri ko twemera, dusonera kandi tugomba guteza imbere iragi Perezida Melchior Ndadaye yadusigaranye.
Nanise Fura Arusha kurikiyemo abatavuga rumwe na leta barashima ibikorwa bishimikiye cyane cyane mahoro ubumwe agateka kazira muntu no kubungabunga amatungo rusange muri Canada yaharanira. Nanise Fura Arusha rukabona ko ibyo bikorwa ari byo byari bikwiye kuranga Ubundi kugira ngo bushike ku iterambere rirama. Tutega matwi twagirika bambu yumvira arumunani Seforo Arusha.
Harimo ubutumwa mu bisanzwe yashikirije Abarundi, ubwo butumwa bwari mu bicindwi. Igice cya mbere yavuga ati amahoro kuri bose. Yavuga ati Abarundi haraheze igihe bamerewe nabi baciye mu makuba adasanzwe, bose baturatura ta mitima bafise. Ati rero n'umwanya w'uko haboneka amahoro, amahoro agenda mu makomini, amahoro agenda mu mazoni wabo, amahoro agenda ku mitumbi wabo, amahoro aba mu ngo zabo, amahoro aba mu mitima yabo. Icya kabiri yari agateka kazi na muntu, kuko yavuga ati umuntu si ikintu gisanzwe, ubuzima bwiwe ni katihabwa, nta muntu arekuriwe kubuturubika, nta muntu arekuriwe kubusinzikaza, nta muntu arekuriwe gupfungira abantu ubusa ngo nukubera ko batifise cyangwa nukubera ko arabahariya. Icyo kintu arakigwanira gushika naho afata ingingo yo gukora mu mateka y'igihugu igihano cyo gupfa. Ubugira gatatu ni ubumwe bw'Abarundi. Yavuga ati ubumwe si ubwo mu nkaratasi gusa, si ubwo mu majambo gusa, si ubwo mu ndirimbo gusa, si ubwo mu madarapo gusa, si ubwo mu bintu byubatse abantu bavuga bati ubumwe ni ubwoya. Avuga ati umwe bubwirizwa kurengera ibyo bukaja mu buzima bw'abanyagihugu, abahuta, abatutsi, abatwa, abagabo cyane abankana cyane abantu bose bapfa imigambwe cyane bapfa biriya baje hamwe bategere ko ari bene Burundi. Mbere yuko bagira icyo bapfa babanze bibuke ko ari bene Burundi. Ubwa kane no kwishira no kwizana. Ko kwishira no kwizana yakumva kwinshi, yavuga ati harakenewe yuko umurundi yishira kizana, harakwiye yuko umurundi aja mu migambwe ashaka, aja mu mashirahamwe ashaka, aja mu madini ashaka, akavuga ijambo umutima uri munda atari ko aratuka mugabo akarishikiriza ukabuza kurishikiriza. Icya gatanu byari ibikorwa, avuga ati reka dukore amaboko mu mpuzo. Ubwindwi hari ukusabika itunga ry'igihugu. Ubwa nyuma aravuga kubungabunga itunga ry'igihugu.
Nanise Fura Arusha rurababazwa n'uko iragi rya Melchior Ndadaye ritubahirijwe, rukifuza ko hakorwa ibishoboka byose kugira ngo intwaro ya demokarasi isubire yiganze mu gihugu. Dusubire dutega amatwi Frederic Bamvunyumvira.
Rero umuntu yari abaho tugeze uyu munsi uravye ubusuma buhari, ukaraba ubwicanyi buhari kunyuruza abantu, ukaraba ububeshi buhari, ukaraba ubucamanza bwende bwagobwe, nawe wakwiye rege twarikurikije habe namba. Ahubwo turakwiye kugaruka tukagira amanama kenshi, tugahura kenshi, hanyuma abantu bakaza baraganira kugira ngo turabe ingene iryo ragi tworishira mu ngiro. Twari twagerageje igihe hari amasezerano ya Arusha kuraba ingene iryo ragi ryoja mu ngiro, mugabo urabona ntibyamaze igihe urumero umara kubera ko umugambo wa CNDD FRD umaze gushikira ubutegetsi wacebereka Abarundi yuko ibyo bintu bya Arusha batari muri byo bifite iyindi migambi ariyo tubona bari muri yo, ariyo tubona irimo iratembagaza igihugu.
Inzamba
ishyirahamwe rirwanya ihonyabwoko ase genocide kiri mu suba babazwa n'uko imyaka 32 iheze ata utungane buraboneka kubonya bwoko byakorewe abatutsi mu mwaka wa 1993 hamwe n'abanyeshuri 150 b'abatutsi baturiwe babona ku ishure ryo mu Kibitwa. Mitangazo igushira hamwe ya genocide shirimusu ryashize yahabona kuri uno wa kabiri iriane n'indereye aserukira igushira hamwe bice cy'uburaruko bwa Buraya asaba ko ingingo ya undi yemeza ihonyabwoko ry'abatutsi mu Burundi yoshirwa ahabona kugira abarundi bamenye ukuri. Abarundi nabo muri rusange basabwa kuvavanza n'ubwicanyi ubwo ari bwo bwose bakagira n'umutima w'ubuntu. Tumukurikire.
Icyo gihe ubutatemwe yaraturiwe icyo bitwaje baravuze ko hishwe umukuru w'igihugu, ariko bigatangaza cyane kuko yari umukuru w'igihugu w'ubwoko bumwe, yari umukuru w'igihugu w'ubwoko bwose. Tuributsa ko abari bagize umugambwe Sahwanya Frodebu bamwe bamwe bagiye umugambwe ari wo CNDD-FDD dutwara uno munsi, nabo ukaba wayiyekanye neza uhagaze kuko haraheze imyaka 5 ata muntu ashobora kuja kunamurira n'ibibondo byiciwe bituririrwa ishure rikuru ryo mu Kibimba. Abo bicanyi inyuma ya 1993 ntibahagaritse na gatoyi, aho bagerageje barisigura ngo bariko bagwanira demokarasi, naho bariko babikora kugwenge kugira babandanye ho nyabwoko kubwoko bw'abatutsi. Ivyo muravyibuka ivyabereye kugendana, ivyabereye iteza, ndetse n'abanyamahanga bakaba batabageze umutwe, bakaba barishe abanyamurenge bari baduhungiye ko. Barundi turabateye akamu kugira ngo mugire umutima w'ubuntu, mwiyamirize mwivuye inyuma aka kabi kateye mu gihugu cy'u Burundi aho ubuzima bw'umuntu butacubahirizwa. Ase genocide kirimoso, natwe turabandanya dusemerera kugira ngo abagizwe ubuhizi kwica bashengezwe bacibwe imanza. Muribuka neza ko rero n'icegeranyo ishyirahamwe mpuzamakungu yerekanye neza ko ubwoko bw'abatutsi bwishwe. Turasaba yuko icegeranyo cyonyeguruka kugira ngo abarundi bose bamenye ukuri. Edusubiye kuremesha abarokotse iho nyabwoko tubabwira yuko batozingazingwa n'agahinda, ahubwo bokomera maze bakagerageza no gukomeza imiryango baronse uno munsi. Turangije twifuriza abarundi bose ko mwogira agatima k'ubuntu, mukamenya ko ubuzima rikatihabwa, ahubwo mukagendera ubuntu n'ubushinga ntahe bwamye bwerekana umurundi w'ukuri uwariwe.
Perezida Mikuru Dadaye akaba mu ntwaro yiwe yari yashyize imbere ubutungane kuri bose, kudafungira abantu ubusa no kubahiriza agateka kagira muntu. Tumwumvirize hari ku ijambo yashikirije abarundi igihe yimbikwa umukuru w'igihugu.
Uburundi bushasha bugiye kurangwa no kubahiriza agateka kagira muntu mu bice byose kandi kuri bose, buturuka ku muntu gutabagaza ubuzima bwiwe cyane kubuzimanganya, gufungira abantu ubusa cyane kubafunga bitajyanye n'amategeko, kutuba umuntu ngo ni uko atifise. Ibyo byose bikaba biranga intwaro z'agahotoro tugiye kubisezerera muri iyi ntwaro y'Uburundi bushasha. Uburundi bushasha bugiye kurangwa n'ubumwe nyakuri mu Burundi, kubera ko ubumwe bw'Abarundi bwagiye bubangamirwa n'ingendo y'akarenganyo, ibyo gukumirana, ibyo kutubahana. Tugiye gukosora iyo ngendo mu gushyira imbere mu byo tuzokora byose ubutungane kuri bose, mu kwitwararika isabikanywa ry'itunga ry'igihugu ku bantu bose bo mu bwoko bwose bo mu ntara zose, mu gushyira imbere ukungana kw'abanyagihugu imbere y'amategeko. Ntihagire uwitwaza itunga cyangwa amamuko ngo akandamize abandi.
Mbere gusozera n'amakuru amakenga ni menshi ku banyeshuri biga kuri lisee Rumonge yo mu gisagara cya Rumonge bivuye ku bukene bw'amazi. Babona ko bashobora kwandura ikiza cy'indwara ya korera kimaze iminsi kivugwa muri iyo komine Rumonge, intara ya Burunga. Basaba ko abajejwe igisata cy'indero batabanza muri regidezo igatanga amazi n'icyo kigo ni inkuru ya Julienne Muzinga
nkuko makuru ava muri iryo shure abivuga kuva umwaka utangura nta mazi meza yibonekeza muri iryo shure ry'indaro rya Rumonge abamu ico gisagara bemeza komisi yose babona imirongo y'abanyeshure n'ibikoresho byo kuvoma berekeza ku kiyaga Tanganyika ije babikora cyane cyane mu masaha y'inyuma y'umutaga kugira ngo baronge amazi yo koga no kumesa amakuru ava muri bamwe bajeje indero muri iryo shure ry'indaro yemeza ko mu giheze ubuyobozi w'iryo shure bwategetse ko abanyeshure bagiye kuzura bakurakuranwa kuvoma amazi yo gukora isuku mu buzu bwa sugumwe bwari bumaze iminsi burangwa mu isuku rike bivuye ku kubura amazi mu buyobozi bw'iryo shure babo basigura yuko imodoka ari yaho isahiriza mu kuvoma ayo mazi ifite ingorane zo kuronka ibitoro byo mu bwoko bwa mazutu bamwe muri abo banyeshure basa makenga babona ko ibyo bikorwa byo kurondera amazi bizotuma batu umwanya munini bigatuma bamwe bananirwa kurundi ruhande bafite ubwoba ko bashobora kwandurikiza cingwara yakorera kimaze iminsi kivugwa muri komune ya Rumonge abarezi n'abanyeshure basaba ubuyobozi bw'indero kuvugana na regidezo ishira hamwe giye gukira leta mu gutanga amazi kugira ngo riyamazi ico kigo cy'ishure kirimo abanyeshure baba bigihumbi aho muri komune ya Rumonge nyene abanyagihugu bashika 10 baramaze kwemezwa ko bafashwe n'ikiza cyakorera bakaba ko bavurirwa mu bitaro bikuru byo komune no muri komune Muhuta intara ya Burunga
urakoze Julienne Muzinga nyonga hidusozera no makuru nkabashimiye mwebwe mwese mwanditseze yombi gashimira na bagenzanje umwe wese ubwite kiwe mfashe kwa batukaniriza mugire amahubahwe mubanye no mu byanyu na gahwana.